VOA. Iri ni Radio Swi Amerika. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe mu biganiro n'amakuru tubafitiye muri uyu mwanya. Muri kumwe na Je Fite Niyo Ngabo, mutwumvira kuri FM 88.3 bice bitatu, no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali, mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Iyo tuyizanye hano harimo inyungu z'uko iyo miti itagomba kuzibagirana, kandi n'abanyarwanda bavutse ubu ngubu bakabasha kumenya ibyo biti, bakabasha kumenya iyo miti, ntibakunde kugira ibintu by'amatsiko.
Uwo n'umuvuzi gakondo avuga ku kibazo cy'uko ubutegetsi butabemerera kujana imiti yabo mu ihayanishwa mu Rwanda. Abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barugurura ikoraniro kaminuza ry'umugambi wabo uno munsi, ritegekanijwe kugenda ku mugaragaro Hillary Clinton gusere kuri uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11. Abategetsi b'igihugu cya Iraq batangaza ko umwiyahuzi yarafise bombe yagize igitero kuri bariyeri mu buraruko bw'umwami mukuru Baghdad, ahitana abantu 11. Liberia izohimbaza imyaka 169 y'intahe y'ukwikukira ejo kuwa kabiri. Bamwe mu banyaliberia bavuga ko atakinini bafise cyo guhimbaza iyo myaka bamaze bikukiye. Izi nkuru n'izindi nkuru zikomeye twabateguriye turazibashikiriza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baragurura uno munsi kuwa mbere ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo, ritegekanijwe kugenda ku mugaragaro Hillary Clinton guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Yamara iryo koraniro ryuguruye ibikorwa byaryo mu gihe hari ibibazo byatewe n'ubutumwa bwa email bwashyizwe ahabona bwerekana ko abayobozi b'umugambwe w'abademokrate bagerageje korohereza Hillary Clinton mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamaza mu kugerageza kuvuga nabi umukandida bahiganwa buramatari wa leta ya Vermont Bernie Sanders. Debbie Wasserman Schultz ayoboye urwego rw'igihugu rw'abademokrate yarigijweyo muri ayo mabanga ku munsi w'Imana inyuma y'uko ubutumwa bwa email bugera ku 200,000 bushizwe ahabona n'umugwi w'abantu bafise urubuga rwa internet rujejwe kumena amabanga WikiLeaks. Debbie Wasserman Schultz yamenyesheje ko azotanga imihoho inyuma y'uko ikoraniro kaminuza ry'abademokrate rirangije ibikorwa byaryo vy'imisi ine. Abategetsi b'igihugu cya Iraq batangaza ko umwiyahuzi yarafise bombe yagize igitero kuri bariyeri mu buraruko bw'umugwa mukuru Baghdad, ahitana abantu 11. Abategetsi bavuga ko abantu 35 bakomeretse muri icyo gitero cyabaye ejo kuwa mbere mu gisagara cya Khalis. Itororokanizo ry'amakuru ry'Abongereza Reuters rimenyesha ko benshi mu bapfuye bapfiriye mu modoka zabo igihe bari barindiye kwinjira muri icyo gisagara. Ndawitiriye buno nyene ico gitero yamara leta ya Kiislam kenshi iragira ibitero vy'amabombe vy'abiyahuzi muri Iraq. Umwimukira w'umunyasiriya w'imyaka 27 yaturikije bombe yamuhitanye ikomeretsa abandi bantu batari bake mu gisagara ca Ansabash mu gihugu c'Ubudagi yari umunywanyi wa leta ya Kiislam. Ivyo bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ry'uwo mugwi Amak. Iryo tororokanizo ry'amakuru ryatangaje ko uwo munyasiriya yagize ico gitero mu kwishyura kukamo katewe na leta ya Kiislam ko kugira ibitero mu bihugu bigize urunani rujejwe kuyirwanya. Umutegetsi mukuru ajejwe umutekano mu ntara ya Bavière Joachim Herrmann yabwiye amenyeshamakuru ejo kuwa mbere ko uwo muntu yagize ico gitero yafashe amasanamu ya video kuri telefone y'ibigendanwa yemera gukurikiza amabwirizwa y'umuyobozi mukuru wa leta ya Kiislam Abu Bakar al-Baghdadi. Joachim Herrmann yatangaje kandi ku bikoresho byo gukora amabombe vyatowe muhiriwe. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati w'Ubudagi Thomas de Maizière yategetse ko hafatwa ingingo zikomeye cyane zerekeye umutekano mu bibanza byose biri mu ruja n'uruza rw'imodoka n'abantu. Wagize igitero mu gisagara cya Ansbach yari yagerageje kwica inshuro zibiri imbere yaho. Yaturikije bombe ku munsi w'Imana inyuma y'uko yankiwe kwinjira mu kibanza cyariko kibera mu isabukuru y'umuziki mu gisagara cya Ansbach hafi y'igisagara cya Nuremberg. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mwandanya kumviza amakuru twabateguriye. Liberia izo himbaza imyaka 169 y'intahe kwikukirejo kwa kabiri. Bamwe mu banya Liberia bavuga ko atakinini bafise cyo guhimbaza iyo myaka bamaze bikukiye kubera ibibazo bikomeye byo gutunzi biri mu gihugu. Yamara ambassadeur wa Liberia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jeremiah Solunte yatangaje ko naho hari ibibazo igihugu cyagize intambwe zikomeye ku ntwaro ya President Ellen Johnson Sirleaf. Atangaza ko imigambi bafise yo mu mwaka w'2030 ari imigambi yo mu gihe kirekire yo gukomeza intambwe bamaze gushika ku nzira yo guhindura igihugu. Amenyesha ko intambwe zose bamaze kugira muri iyo nzira zikwiye guhimbazwa. Ambassadeur Solunte avuga ko nyinshi mu ntambwe zagizwe mu gikorwa cya leta cyo gusubira gusanura ibikorwa remezo byari byasambuwe n'ingwana. Solunte avuga ko yizeye ko azogira uruhara muri politiki mu mwaka w'2017 igihe Liberia izohitamwo uzosubira President Ellen Johnson Sirleaf. Atangaza ko bamwe mu bakandida bavuganye nawe kuvyuko boshobora gukorana. Imigenderanire itera ikomera kurushiriza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Laos ni vyo vyashimikiwe ko uno munsi kwa mbere muri Antunga igihe umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Amerika John Kerry n'umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Laos baganira ku bibazo bitari bike birimo amagara y'abantu ibidukikije indero n'ubudandaji n'imitahe ku ruhande rw'inama y'ibihugu vyo mu karere ka Aziya mu manuko bushira ubuseruko mu gisagara ca Vientiane muri Laos. Icegera cy'umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Macton muri Antunga, icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganji bujeje imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Macton yatangaje ko John Kerry yemeje ko Amerika izoguma yiyemeje kuvyerekeye kubandanya gufasha no gukorana na Laos. Ibibazo vyerekeye umutekano harimo Korea ya Ruguru n'igice kiba hari kiri mu manuko bw'Ubushinwa vyashimikiwe ko mu biganiro vy'ishirahamwe ry'ibihugu byo mu karere ko muri Aziya yo mu manuko bushira ubuseruko. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yasubiye gutangaza ko Amerika yasavye ibihugu byo muri ako karere kumvikana no gusohorera hamwe itangazo ku ngingo iherutse gufatwa na sentare mpuzamakungu ntabanduka ijejwe gutatura amatati ku vyerekeye akarere kibahari kari mu bumanuko bw'Ubushinwa. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC tubitse ko muandanya kudukurikirana kuri Radio Inshuti ya Bose kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali Burundi twongera kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda aho I Kigali ariko habera inama ihuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini n'ibihugu byo mu ihembe rya Afrika. Muri iyi nama bariko baraba kugende bugwanya ivyaha bikogwa hakoreshejwe ibirwanisho bito bito. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Tabita Mukamusoni.
Icegeranyo cakoze na Alexa ikigo kijejwe gukura ibigwanisho mu bantu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika cerekana ko Uganda arico kiza kwisonga ku bihugu vyabonetsemwo ivyaha bikogwa hakoresheje inkonono. Ku bihugu bitanu vyakozwe mu bushakashatsi Uburundi bukagira kabiri. Mutsinda Shaka Theoneste umunyamabanga nshingwa bikogwa mu kigo Alexa avuga ko Uganda naho itari mu ntambara ariko ikora kuri Sudani yo mu manuko.
Alexi fiti huku 15 ariko muri byo 15 byose 8 uvuga ko ari bihugu bijegajega biri fragile avuga Somalia, South Sudan, Central African Republic, Burundi. Ibyo bihugu byose navuga ko bijegajega kandi bijegajega kubera umutekano muke terwa n'intambara ziri muri ibyo bihugu. Uganda ntiri mu ntambara ariko ifatanye umupaka na South Sudan kandi muzi ukuntu imipaka yacu ingana, ntago wawurinda santimetero kuri santimetero. Buriya rero ikindi cyagaragaye kuri Uganda nuko muri ubushakashatsi twakoze bari mu bantu bafata ibyo byaha bakabyerekana bagakora raporo nyayo, ntago ari kuvuga ko n'ahandi bitahaba ahubwo bo barabyerekanye baranabitweretse baduhaye n'izodoni.
Ikindi ikigo Alexa kimenyesha nuko Uganda kiri mu bitanga amakuru ku bijanye n'ivyaha bihakoregwa. Wilfred Okello McMott yavuye muri Uganda amenyesha ko ibi biva ko muri iki gihugu habaye imigwi y'abagwanyi umwanya munini bica bituma ibigwanisho biteba guhera mu banyagihugu.
Well, first of all, I wanted to make it clear from the start the historical nature of our country.
Mbere na mbere ndagira ngo mbyumvikanishe amateka y'igihugu cyacu mu myaka 30 cyangwa 40 ishize igihugu cyahuye n'ibibazo by'inyeshyamba kandi muri izo nyeshyamba zakoreshaga intwaro nto n'iziciriritse. Ubwo rero nta gushidikanya kuri ibyo.
Notable ones is the Lord's Resistance Army, which took more than 2 decades to be put off.
Ku bihugu 15 bigize akarere k'ibiyaga binini, ibihugu 8 biracyarimo akajagari kubera intambara zirangwamo. Ibi bisigura ko hakiri igikorwa kinini ibihugu bitegerezwa gukora. Mu gihugu cya Somalia ho ibigwanisho bigurishwa ku mugaragaro nk'uko bimenyeshwa na Mutsinda Shaka aramutse Alexa. Aya matoza yakozwe kuva mu 2012 gushika mu 2016. Ikigo Alexa gisaba ibihugu bitandukanye kwamabari maso kugira abagwanye ikwiragizwa ry'izo nkoho. Kuzikurikirana bakandika kuri buri nkoho, guhindura uburyo bwo kwandika inkoho igihugu gifise hakoresheje ubuhinga bwa none. Iki kigo gisaba kandi ibihugu gushiraho amategeko akaze kugira ufashwe ahantu vy'akarorero. Igihugu ca Uganda cabonetsemwo ivyaha 34,512, Uburundi 26,641, Kenya 12,287, Tanzania 9,646, Uganda gwabonetsemwo ivyaha 421, nigo ruzu bwa nyuma kuri urwo rutonde. I Kigali, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Ati Ijwi rya Amerika Washington DC. Mu Rwanda kandi mu gihe haburi imisi iri ku ntoki ngo ihanishwa ritangura i Kigali, hari bamwe mu bari bishyuye amafaranga y'ibibanza byo kuzohayanishirizamo ibikorwa byabo babwiwe ko batemerewe kugaragara muri iryo hayanishwa. Ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Eric Bagiriwe ubusa.
Byabaye inkuru itari nziza kuyumva mu matwi yabo ko nta burenganzira bafite bwo kujya mu bikorwa by'imurikagurisha. Abona bavuze gakondo bo mu Rwanda bavuga ko nk'uko bisanzwe mu myaka yatambutse mu gihe cy'imurikagurisha, nabo bajyanaga ibikorwa byabo by'ubuvuzi babanje kwishyura amafaranga y'ibibanza ngo abone kwerekana ibikorwa byabo. Baravuga ko imyaka yari baye 12 bitabira ibikorwa by'imurikagurisha, ariko ko kuri inshuro batazabyitabirira. Ingingo bavuga ko idasobanutse kandi ari igihombo kidasanzwe.
Twebwe turabavuzi gakondo, tubungabunga umuco gakondo, tubungabunga imiti gakondo y'abavuzi b'abakurambere badusigiye. Iyo tuyizanye hano harimo inyungu z'uko iyo miti itagomba kuzibagirana, kandi n'abanyarwanda bavutse ubu ngubu bakabasha kumenya ibyo biti, bakabasha kumenya iyo miti, ntibakunde kugira ibintu by'amatsiko. Kandi kubw'ibyo bigira n'umusaruro, kuko hari abantu benshi bagiye batubona muri buryo bwa Expo, tukabasha kubavura indwara zitandukanye, kuko iyo turi mu byaro hirya no hino mu ntara kenshi ntago babasha kutubona.
Kuri iyi nshuro abavuzi gakondo bararira yo kwarika. Baravuga ko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka burumwe yari yarishyuye amafaranga 450,000 nk'ikiguzi cy'ikibanza mu imurikagurisha rizatangira mu mpera z'uku kwezi kwa karindwi. Mu gihe batazemererwa kumurika ibikorwa byabo, kuri bamwe ngo ntibarasubiza amafaranga bishyuwe.
Kugira ngo uzashobore kubona aho gukorera hano wishyura mu kwezi kwa mbere. Stande iba ari 450,000, ariko hari bagenzi banjye bashobora gufata ebyiri, urumva ziba ziri mu 900, kandi mu by'ukuri urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Iyo rero ufashe amafaranga nk'ayo ukaba warayishyuye mu kwa mbere adakora, kugeza aya masaha twari twiteguye gukora, abenshi bakora kubera ko bagiye mu mabanki bakaguza kugira ngo babashe gukora proje imeze neza. Urumva niba duhagaritswe muri ubwo buryo butunguranye, amabanki ntabwo tuzabona uburyo twishyura, ibibazo ni byinshi cyane, amafaranga ntabwo twayashuje.
Abavuzi gakondo baratunga gatoki Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda kubatambamira mu bikorwa byabo by'imurikagurisha kuri iyi nshuro. Batubwiye ko mu nyuma y'amezi 5 bishyuye amafaranga abemerera kuzamurika ibikorwa byabo. Minisiteri y'Ubuzima yababwiye ko hari amabwiriza atabemerera ko bazagaragara muri iryo murikagurisha. Nk'uko babitubwiye impamvu Minisiteri y'Ubuzima Minisante Mumpine yafashe iki cyemezo, bavuga ko gisharira n'uko ibijyanye n'imiti bitagombye kugaragara mu imurikagurisha. Ariko bavuzi gakondo bagasigara na kwibaza impamvu bitari byarabayeho no mu yindi myaka yatambutse. Kubashinzwe ibikorwa by'imurikagurisha rizatangira ku itariki ya 27 z'uku kwezi kwa karindwi, mu kiganiro n'abanyamakuru bemeje ko uku kutagaragara mu imurikagurisha kw'abavuzi gakondo nta kindi babirenzaho. Barashimangira ko amabwiriza yaturutse muri Minisante, ariko ibisobanuro byabo bigasa n'ibica amarenga ko ibicuruzwa by'ubuvuzi gakondo bikorerwa mu Rwanda bitujuje ubuziranenge. Bashimangira ko umuti w'ikibazo uri hagati y'abavuzi gakondo ubwabo na Minisiteri y'Ubuzima. Bwana Stephen Ruzibiza, umuyobozi mu rugaga nyarwanda rw'abikorera.
Ibintu bya gakondo nubwo tuza hano ibintu byose bifite kuba byujuje ubuziranenge. Ubuziranenge hari inzego zibutanga, bikemeza ko ikintu runaka cyujuje ubuziranenge kinemewe kuza mu gucuruzwa imiti rero mabwiriza dufite nuko imiti itemerewe gucuruzwa ku isoko rusange ahubwo hari ahantu yabugenewe bajya akaraho bacururiza iyo miti ni nk'abavoka ntabwo bemerewe kwiyamamaza ndetse n'abaganga ntabwo bemerewe kwiyamamaza n'iyo miti yabo ntabwo bemerewe kwiyamamaza nicyo gituma bababwiye ko batazaza kumurika imiti yabo ntabwo ari PSF babuza ariko aba bagenga nibo bavuze yuko batemerewe kwamamaza imiti yabo bakora ariko baramutse bemerewe nta kibazo dufite twabemerera bakaza gukoresha imiti yabo
kuba ari bamaze kwishyura amafaranga y'ibibanza by'imurikagurisha bakozwe mu nkokora urugaga nyarwanda rw'abikorera ruravuga ko rwabasubije amafaranga yabo rugasaba ko abatarayabona yajyana ibyangombwa bakayamusubiza dushatse kumenya icyo ministeri y'ubuzima ivuga kuri ibi bibazo twahamagaye umuvugizi wayo bwana Marike Kayumba ntiyashaka kugira byinshi atangaza ku mpamvu ministeri avugira yatambamiye abavuzi gakondo telefone yengendanwa yaciyemo akanya gato ubundi ahita yikura ku murongo tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubije abavuzi gakondo ubusanzwe bazwi na ministeri y'ubuzima mu kazi kabo bakora ka buri munsi mu buvuzi iri muri kagurisha rigiye kuba ku nshuro ya 19 biteganijwe ko rizaba ryiganjemo ibikorerwa mu Rwanda yakabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe namakuru ya video kuri telefone igendanwa
nayabona nte
biroroshye cyane ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe
aho naba ndi hose se
nibyo rwose kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika
Masekonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abanyagihugu bo mu ntara y'Ubuseruko bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera muri sektori ya Ntarama bavuga ko amatungo yabo agaremewe n'inzara muri iki gihe izuba ryasa ari ryinshi. Abo umumenyesha makuru wacu Asumta Kabo yashoboye kuganira bavuga ko izuba ryakomeye cyane ryatumye amatungo yabo abura ubwatsi ubu naho ngo hiyongereye n'ikibazo cyo kubura amazi dutega amatwi umumenyesha makuru wacu rero Asumta Kabo
turi mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera kimwe n'indi mirenge myinshi yo muri ako karere akunze kurangwamo izuba aborozi bo mu murenge wa Ntarama bavuga ko izuba ryatumye batakibasha kubona ubwatsi bw'inka zabo ariko ikibakomereye kurushaho n'uburyo babuze amazi yo kuziha Abaturage babwijwe rya Amerika ko bamaze amezi agera kuri ane bafite izuba. Ubu ingaruka zatangiye kugera ku matungo yabo ndetse nabo ubwabo ni nyinshi.
Intaramu dufite ikibazo cy'amazi. Inka nta kigenda uragira utya wenda ugatuma nk'abana. Ijerekane ni 200 ndebera kugira ngo ubone amazi ahagije.
Ubwatsi nabwo ni ikibazo.
Ubwatsi bwo ni kure kubi. Ubwatsi bwarumye. Imvura yagiye mu kwa gatanu.
Ikibazo cy'amazi cyo ni danje. Umpeshi buri wese nta bwatsi abayibitse. Ubihene tuzahura mu gitondo karekare. Izuba ritararasa zigatora nyine tugifite ikime nawe ikime kivuyemo buhita bwoma
abaturage baravuga ko aho ibintu bigeze batakibabazwa n'amazi bayinka zabo kuko n'ubu nabo bugarijwe n'umwumo kubona amazi meza mu karere k'Ubugesera bisaba bamwe mu baturage amafaranga 150 ku ijerekani imwe abatayabona bahitamo kuvoma ibiziba
maze yabaye ikibazo tuvoma ibiziba muri gakuraza n'umwanda mbese ntagara amazi meza
bahoze bavuga ngo amatungo yabuze amazi none nduva n'abantu namwe mwabuze amazi
twabuze amazi voma aho muri gakuraza ibyo biziba aya bisana bintagara amazi yashimishije
ijwi rya Amerika rimaze igihe ritangaza inkuru ku mapfa n'inzara byugarije intara y'Iburasirazuba muri iki gihe hari uduce tumwe na tumwe amatungo yari yatangiye gupfa cyane cyane bitewe no kubura amazi mu minsi ishize leta yagobotse abaturage bo mu karere ka Kayonza ibashakira amazi yo guha amatungo yabo ariko nanone ngo ntibazi kugeza ubaho bazakura ubwatsi
bose ni ibi byurebo ko inka ziriho zishira turaho zihagaza ubuse wowe ntubyiboneye turi kuzuba dufite izuba inka zishiraho zadushizeho dore iwacu iyo turi hejuru mu misozi ubundi twakabaye tugira nk'ibigega by'amazi hejuru nibura bagafatanya aborozi batatu bategereye igishanga ubwatsi burumye ni igihe cy'ibura ry'ubwatsi
ikibazo cy'amazi cyarakemutse ikibazo gisigaye ni cy'ubwatsi bwagize imikezo yamaze gupfa mu inkeshatu zizira kubura amazi n'inzara kubera gushoka kuri kujya kuyashaka kura amazi. Ikibazo cy'ubwatsi njye gisigaye gusa. Ubu rwose ahantu zirisha zeri ni umukungugu ntabwo nakigenda.
Aborozi bagirwa inama yo kujya bahinga ubwatsi bwinshi mu gihe cy'imvura bakabikira igihe cy'izuba. Bwana Kubwimana Placide ashinzwe ubuvuzi bw'amatungo mu murenge wa Ntarama agira inama abaturage ku buryo bajya babasha guhangana n'izuba.
Aborozi inama twebwe tubagira tubabwira yuko ari ugutera ubwatsi muri cya gihe cy'imvura bakaba bafite ubwatsi bwinshi. Noneho abafite ubwo bushobozi tukabagira inama yo kubuhunika. Noneho abadafite ubushobozi tukabagira inama yo kugana mu bishanga kugira ngo bajye kwahirayo. Tugasigara dukurikirana natwe uburyo ki twabafasha tubagira inama yo gutanga imiti y'inzoka kuko n'ubundi ubwo baba batangiye kwahira ubwatsi bufite ikibazo. Kuko tuba dutekereza yuko byanga bikunda hari ingano y'inzoka runaka umuntu ashobora kujya kwahira mu gishanga zikaba zagenda ku bwatsi, dutkora ubwo buryo mu rwego rwo kwirinda yuko iyo nka izo nka zazagirwaho n'icyo kibazo cy'inzoka, kandi tuzi yuko tuba twabagira inama yo kwahira.
Aborozi bafite inka nyinshi nabo basabwa kuba bazigurisha bagasigarana nke babasha kubonera ibyangombwa byazitunga. Ikigo gishinzwe iteganyagihe mu Rwanda kirahumuriza abaturage ko izuba ryavuye muri iki gihe risanzwe ko badakwiye kwiheba, kandi ko ibipimo bigaragaza ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda imvura ishobora gutangira kugwa. Uyu ni Bwana Twahirwa Antoni ushinzwe agashami gashinzwe iteganyagihe.
N'ubusanzwe dusanzwe tugira ibihe nk'ibi ngibi, ariko ubu rero kubera yuko imvura isa nkaho yagiye karingira ngo nibyo byatumye abantu babona yuko izuba ridasanzwe ari ryinshi. Naho ubundi ntibisanzwe.
Mu iteganyagihe murateganya ko imvura ishobora kuzagwa ryari ku buryo yaba ari abahinzi yaba n'aborozi bakumva basa nkaho batuje?
Turateganya yuko mu ntangiriro z'ukwa cyenda twazaba twatangiye kubona ibimenyetso yuko izatangira. Turacyabikusanya ibipimo neza ku buryo mu kwa munani hagati tuzahita tubaha ukuntu ikirere kizaba giteye mu mezi atatu ari imbere.
Ko muribaza ko mu kwa cyenda nk'uko byari bisanzwe imvura ishobora kuzatangira ikagwa
cyane rwose.
Intara y'Iburasirazuba ikunze kwibasirwa n'izuba ryinshi muri iki gihe, ariko byabaye akarusho ku buryo uturere turenze dutatu muri iyi ntara y'Iburasirazuba yose twugarijwe n'amapfa muri iki gihe. Leta yatangiye kugoboka bamwe mu baturage ibaha ibiribwa cyane cyane abugarijwe n'amapfa kurusha abandi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuva ku itariki ya 25 kugera ku itariki ya 28 z'uku kwezi kwa karindwi, ishyaka ry'abademokrata rizahurira mu ikoranero kaminuza convention mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania. Intumwa zizaturuka mu gihugu cyose kugira ngo zimike ku mugaragaro kandida wabo mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazashyiraho kandi n'amahame bazakurikiza mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Radio yanyu Ijwi rya Amerika izaba ihababereye.
Radio Ijwi rya Amerika nk'uko mubyumvitiye, abademokrati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buguruye uno munsi kuwa mbere mu gisagara cya Philadelphia mu ntara ya Pennsylvania ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo ritekanijwe kugenda ku mugaragaro Hillary Clinton guserukira uwo mugambwe mu matora ya mukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka w'2016. Umenyeshamakuru rero wacu Thomas Kamilindi yishikiye mu gisagara cya Philadelphia gukurikirana ibikorwa by'iryo koraniro. Wiriwe neza Thomas?
Wiriwe neza Fideliwe.
Thomas, watubwira uko ibintu byifashe muri iki gihe kubijanye n'iryo koraniro ry'abademokrati?
Ikoraniro riraterana ku mugaragaro, mbese riratangira ku mugaragaro saa kumi, ariko abantu batangiye kwinjira ahantu hanini cyane bahurira, kuko ni abantu 470,769 bagomba gukorana. Ni ahantu hanini rero bateraniye, umutekano reka sinakubwira, abapolisi barasaka ibintu byose kuri buri muryango, hari abandi bahagaze buri muryango winjira muri aho hantu baza gukorera inama. Ariko rero hari ikibazo cyo kumenya ngo umuyobozi w'ishyaka Madame Schultz agomba kuvuga ijambo. Biracyari ikibazo kubera ko yareguye bimaze kumenyekana yuko yabogamiye kuri Hillary Clinton mu gihe cy'amatora y'amajonjora. Ubu ngubu baracyaje impaka kugira ngo bamenye niba ari buze gufata ijambo. Ibyo aribyo byose, Sanders uvuga yuko bamurenganije, yavuze ati kwegura k'umuyobozi w'ishyaka bizazana impinduka zikomeye mu ishyaka ryacu. Ati ibyo aribyo byose, ati duhamagariwe gutora Hillary Clinton. ibyo amaze kubivuga mu kanya mu nama yihariye yarari kumwe n'abayoboke be barimo n'abantu b'intumwa bamushyigikiye.
Mu gihe habaye icyo kibazo cyo bwo butuma bwa email bwagiye ku mugaragaro bw'uko abayobozi b'umugambwe w'abademokrate ushobora kuba wagerageje korohereza Hillary Clinton ku bijanye n'abashyigikiye Bernie Sanders bavuga ko bashobora kuza kugira imyerekano. Muramaze kubabona abari ngaho baje kugira imyerekano?
Batangiye ejo hashize ejo ku cyumweru hari abakoze imyigaragambyo barabyamagana, ariko rero umuyobozi w'ishyaka yari yarangije kuvuga ko yeguye rwaranabisabaga nyine ngo yegure kuko na Sanders ubwe yarabisabye kuva kera. Nuko uyu munsi rero nabwo nta myigaragambyo yabaye mu muhanda nyakuri, ariko aho Bernie Sanders amaze gukoranya abantu bamushyigikiye reka basakuzaga bati rwose ntidushaka Hillary Clinton, bati turashaka Sanders, bati Hillary Clinton n'abantu bamushyigikiye ntabwo tubashaka. Ni imyigaragambyo yabereye mbese mu nzu imbere nibi basakuza bafite n'ibyapa.
Muri rusange ubona icuka kimeze gute uravye kubijanye n'intumwa zimaze kwitaba z'umugambwe w'abademokrate muri gyokoraniro kaminuza?
Urebye n'ibyishimo nubwo hari utwo tuntu tw'amakimbirane muyobozi bw'ishyaka, ariko abantu bose urasanga ari abantu bishimye cyane, babaseka baramutsa buri muntu wese, babazanya amakuru, ibintu nk'ibyo n'ibyishimo mbese ntabwo iyo barebye ntabwo bamenya ko icyo kibazo bagifite mu ishyaka ryabo.
Naho witegereje abanyagihugu bo mu gisagara cya Philadelphia iryo koraniro bajyakira gute, hari ubona babyishimiye?
Icya mbere cyo abanyagihugu babashyize kure cyane kuko ahantu inama iri bubere mbese kugeza kuwa kane na ahahegereye hose hanini cyane, igice cy'umujyi munini cyane bahafashe kugira ngo inzego z'umutekano zafashe kugira ngo winjire aho ngaho ugomba kuba ufite ibyangombwa bikwemerera kuhinjira bakagusaka ukinjiramo. Abaturage badafite ibyo byangombwa bari kure cyane.
Urakoze. Ni umumenyeshamakuru wacu Thomas Kamirinda ari karakurikirana ibikorwa by'ikoraniro kaminuza ry'umugambwe w'abademokrate ryugurura ibikorwa byayo uno munsi isaha 10 zo kumuhingamo mu gisagara cya Philadelphia. Uzobandanya gukurikirana ibyo bikorwa udushikiriza amakuru kugene biriko biraba ngaho muri cyo gisagara cya Philadelphia. Turagushimiye. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Yamara imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije abademokrate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barugurura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo ritegekanijwe kugena ku mugaragaro Hillary Clinton guserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kw'11 muri uyu mwaka. Abategetsi b'igihugu cya Iraq batangaza ko umwiyahuzi yari afise bombe yagize igitero kuri bariyeri mu buraruko bw'umukuru wa Baghdad ahitana abantu 11. Umwimukira w'umunyasiriya w'imyaka 27 yaturikije bombe yamuhitamye ikomeretsa abandi batari bake mu gisagara cya Ansbach mu gihugu cy'Ubudagi, yari umunywanyi wa leta ya Kiislam. Ivyo bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ry'uwo mugwi AMAC. Liberia izohimbaza imyaka 169 y'intayo ku ikukurejo kuwa kabiri. Bamwe mu banya Liberia bavuga ko atakinini bafise cyo guhimbaza iyo myaka bamaze bikukiye kubera ibibazo bikomeye by'ubutunzi biri mu gihugu. Imigenderanire itera ikomera kurushiriza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Laos. Nivyo vyashimikiwe kuno munsi kuwa mbere igihe umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Laos bahura ku bibazo bakaganira ku bibazo bitari bike birimo amagara y'abantu bidukikije indero n'ubudandaje n'imitahe. Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha iyo bigarukiye kuri mikoro mari kumwe nanje Fideni Yongabo abashize hamwe ibi biganiro rifatu ari maskarara. Tubifurije kugira umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana kuri Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.